Yes, we show love. Ra.
Hey DJ T. We show love.
Gwamu si duhura, jenara shidutse. Ngwiki humura, nibazango nabonekewe. Ndakura vjura mwenyura, niwavuga. Nshaka kukuvugisha, fanugowa. Ubibonye gutyo, ucuri igendera. Ndagukurikira, ngo ndabi urengera. Mura n'umugenzi, nchandagotwa. Ucuransiga, ndakuburira irengero. Nsigara nera kuza, mwibarabara. Subira inyuma, imboko boko mbuzi cyo narondera. Jani bwira ni ryari nzosubira kukubona. Murondo we ngo mvuga ijambo none raba ndatomboye dusubiye kuhurira
kugatumba.
Ubuzima bwose, shire nicibutsa aho twahuriye.
Kugatumba.